mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nchuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika mwiriwe neza aho muri muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Uzo sira kudumbanya umutekano wariwe wese dufite igisirikare gikomeye igipolisi gikomeye azofatwa nk'uteye igihugu kandi igihugu tuzogikingira n'amahoro y'impunzi byakingiwe.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nduta muri Tanzania asubiramwo bimwe mu vyo babwiwe n'ubuyobozi bwa Tanzania biyamiriza uwashaka guhungabanya umutekano.
Twamaze kubimenya yuko hari muri ba bantu bashaka guhunguka vuba ngo baribo baciye barongera ngo okaju kugira ngo n'abari batashaka kugira ntibahunguke ngo bashe baduhungura ku ngufu kubera tuzoba twateye akajagari.
Niho nyene n'umurundi yahungiye mu ikambi ya Nduta muri Tanzania wadoma urutoki ku bashaka gutahuka mu Burundi abagiriza gutera akajagari mu ikambi ngo leta ya Tanzania ishavure gutyo ibatahukane ibagiriza ko bateye umutekano muke muri ico gihugu no muri iyo kambi. Iyo nkuru y'abategetsi ba Tanzania bagende ikambi ya Nduta co kimwe niyerekeye ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR giheruka gutanguza ibiro vyacu ku kivuko kiri Dar es Salaam muri Tanzania. Turazigaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahikaze nipfuriza n'umunsi mukuru mwiza wa Asamsiyo abakatolika ho muri kuri no wa kabiri. Rero intumwa z'ubushikiranganje bune bwa Tanzania hari bwo bw'intwaro hagati mu gihugu bw'umutekano bw'ubutungane hamwe n'ubw'ibidukikije zagende kambi impunzi z'abarundi Induta muri ico gihugu ca Tanzania. Ubutumwa zatanze nubwo gusukamwo mabisi no kugerageza guhumuriza zimwe muri izo mpunzi ziriwe mu ruhagarara n'imyerekano ejo kwa mbere. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru muri Tanzania niwe tubaza ino nkuru.
Ibibazo bitatu bikuru nivy'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta zatuye intumwa z'ubushikiranganje bune bwa leta ya Tanzania zabagendeye kuri uyu wa kabiri. Ivyo navyo nivyerekeye inzara iharangwa kuko ibifungurwa vyagabanijwe ikibazo c'ubukene bw'inkwi arico gituma baja gusenya hanze y'ikambi umutekano wabo ugahungabana. Kuri ivyo izo ntumwa zakuri inkoni ku gishitsi izo mpunzi kwa tamvo nimwe ihari yotuma batera uruhagarara nk'uko bamwe muri bo babigize kuri uyu wa mbere bakazibira amabarabara. Izo ntumwa zabihanije ko kuvubo uzosubira gutera umutekano muke azofatwa nk'uteye leta ya Tanzania kandi ko azofatwa agahanwa hisunzwe amategeko. Ubu n'umwe mu barongo y'abandi yari muri iyo nama izo mpunzi zise ko yari inama rukokoma.
Uzo sira kudumbanya umutekano wariwe wese yakivuze mu Giswahili ati serikali ya Tanzania ina vyombo vya kulinda amani na nchi, ati tufite igisirikare gikomeye igipolisi gikomeye ati azofatwa nk'uteye igihugu kandi igihugu tuzogikingira n'amahoro y'impunzi byakingire. Leta ya Tanzania ifite ibikoresho bikwiye byo kubivuna. Ibintu vy'ubucugale bavuze yuko ubu nazosubira kudumbanya umutekano imanza za mu gihe yafata mitonga ariko aratera amabuye cyangwa ashaka kurwana n'igipolisi. Igipolisi cyanyarusa gukora amatora kikaca kimutwara mu bucamanza bagaca mu kirubanza bakurikije amategeko agenga igihugu ya Tanzania.
Impunzi zimwe zadomye urutoke ku bashaka gutaha bamaze kwiyandikisha ko aribo batera uruhagarara kugira ngo leta ya Tanzania ishavure ibone ko iyo kambi iteye ibibazo maze bacure ku nguvu.
Twamaze kubimenya yuko hari muri ba bantu bashaka guhunguka vuba ngo baribo baciye barongera ngo zisenge okaju kugira ngo n'abari batashaka kugira ntibahunguke ngo bashe baduhungura ku ngufu kubera tuzoba twateye akajagari. Harimo bafashe ejo bafashwe n'izindi mpunzi nyene bariko barapomagura ivyapa vyerekana inkambi.
Kuri ivyo izo ntumwa zababwiye ko borindira kuko bamaze gushirwaho umugwi nyabutatu wo kwiga ikibazo co gutahukana abavyifuza. Uwo nawo n'ubugizwe na leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe n'ishami HCR yitaho impunzi. Impunzi z'abarundi ziri mikambi ya Nduta zisanze zamaze kwigaburamwo imice ibiri. Uwa mbere urimwo abahunze kera imbere y'umwaka w'ibihumbi 2016, ubundi muce nawo urimwo abahunze kuva umwaka utanguye. Buri muce wose wakiriye neza ijambo babwiwe.
Ivyo batubwiye umwe wese yavyakiriye bivanye n'umugwa ahagazemwo. Mu bahunze ugwimbo kuva kera bavyakiriye neza kuko bababwiye yuko ata muntu n'umwe azokwirukanwa kandi ko bose uzoguma ngaha azocungerwa umutekano. Igize kabiri bo baje kuba bukurenduta ya kabiri nabo hari habaje bamaze kwabwira yuko leta y'u Burundi giye kuraba ukuntu bicarana na leta ya Tanzania na UN bakaraba ukuntu babatahana yo kubwibyo bicare barindire ama kujyanye n'ifungurwa nkabo turacyakiye nabi kuko babuze bati ifungurwa ubu bigabanuka turabizi ashako kubijyanye n'ifungurwa tugiye kuraba ukuntu ku kwezi ikibazo cyo twagikemuye kuko ifungurwa zitangwa hatanzwe imisada itandukanye ubu rero bakavuga bati twitere ntacyo dufise kuko bamatubwiye ko bagiye kugikemura ntibagikemura kimugabo bisaba turinde umutekano yagiye abasinda kuza gutera amabuye cyangwa bashake gutura amavuriro
ikambi ya ndota irimo impunzi z'abarundi gusa barenga 226 niyivugwamo uruhagarara n'imyerekano gusa mu gihe izindi kambi zibiri zitekanye byeklabe niyo nkuru yarusha kubwijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Amakuru avugwa mu Burundi bunaho ibitenge vya magendo birenga 500 vyarafashwe mu ijoro ryuno wa mbere rishuru wa kabiri mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Ivyo bitenge bije bisanga ibindi birenga 1,300 vyafatiwe muri ako karere nyene. Fidelite Ishatse umunyamakuru wacu Bujumbura aratubwira byinshi kuri ino nkuru.
Igipolisi cy'u Burundi kirabandanya gufata ibidandazwa vya magendo kuri uyu wa kabiri mu gitondo. Igipolisi gifatikanye n'igisata cy'igihugu gutoza amakore n'amatagisi Robert bashize ku mugaragaro ibitenge byafashwe mu ijoro ryakeye. Muyize Hunzi icegera cy'umuvugizi w'ipolisi atifatwa n'ibyo bitenge barikesha amakuru bahawe
mu ijoro y'itariki 14 buca itariki 15 z'uno munsi igihe cy'isaha 8 z'ijoro igipolisi cy'u Burundi caronse amakuru akemenyesha ko hari abantu bajya gucisha ibidandazwa vya magendo bimwe bibitarishe amakori byaje kubicisha mu kiyaga cha Tanganyika bigaserukira hagati yaho bita kuri coast naho bita kwa Ntembagare. Abaje umutekano baragerageje nkuko basanzwe babikora ni waheze hagafatwa imodokari zibiri.
Ibyo bitenge naho byafatiwe mu miduga icegera cy'umuvugizi w'igipolisi yemeza ko byazanywe n'ubwato.
Imbere yaho ariko ibyo bitenge byazanywe n'ubwato. Hanyuma abajeje umutekano bagire bahashike ubwo bwato bwaciye bwiru kandi bwagiye butwaye na bene ivyo bitenge. Ariko ivyo bitenge kwari bamaze kuyipakurura byashoboye gufatwa muri modokari y'itaxi bari babishizemo bikaba bigera ku 550.
Si ubwa mbere aho ku nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika mu ntara y'igisagara ca Bujumbura muri komine ya Muha zone Kinindo karitsiye Kibenga hafatirwa ibitenge bizanywe n'ubwato buvuye mu gihugu kibanye cya Kongo. Ku munsi wa mbere w'indwi iheze ibitenge birenga 1,300 niyo vyahafatiwe. Ariko naho nyene kiretse ku bwato bwabizeye bwafashwe umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yabwiye amenyeshamakuru ko banyene kubizana bibiye mu mazi barabasiga.
Abari babizanye bari muri ubwo bwato bakize kubona igipolisi baca bakorokera mu masimbira mu mazi baroga baca baragenda.
Naho abaze ibyo bitenge vya magendo bakamanganira mu kiyaga icyo kiyaga cya Tanganyika gisanzwe gicungegwa n'abasirikare bakorera mu mazi. None igipolisi yo kironse amakuru bidandazwa vya magendo yava bizana mu ico kiyaga co bakiyahanahana n'abo basirikare bakorera mu mazi. Mbe abo basirikare bafise uburyo n'ubuhinga bukwiye gukurikirana bene abo bantu bazimanganyira mu mazi. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspar Baratuza tumurondeye kugira ngo aduhe umuco ku ivyo bibazo yatwishyuye ko inyishu zavyo azitanga hanyuma ariko ntasango yaduhaye. Mu gihe abo bene kuzenje bitenge bazo bakazimangana mbega vyovyo amaherezo yavyo abayahe. Icho kibazo urongoye OBR Audace Niyonzima yacishuye
amategeko nkuko abitegekanya cyo tuvyakira tubije mu bubiko bwa OBR hanyuma turindire ukwezi kumwe gusa abo bantu baramukabaje baroce bari hamakori bari he namande ashaka 50 kwije n'agaciro k'ibyo bitenge hanyuma niyo modoka nayo nyene bayifatiwemo nayo nyene ikitanga mande nyuma y'ukwezi bataje kubyakira ngo cyo tubigurisha cyamunara hanyuma amahera tuyashyire mu kigega cya leta.
Agaciro k'ibyo bitenge byafashwe mu gihe cyo kuwa mbere wa kabiri kababa 15,000,000 mukamenya ko abatanze amakuru ajyanye n'ibidandazwa bya magendo baheze bakaronswa icy'icumi cy'amafaranga abikomotse ko haba mu kugurishwa icyamunara canke amande aba yabitojwe ko i Bujumbura. Fidelite Ishatse ijuye Amerika.
Tukivuga ivy'urudandazwa mu Burundi, ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi OBR catanguje ibiro vyacu ku kivuko kiri Dar es Salaam muri Tanzania. Ariko abarundi bakora ubucuruzi bakorera ico kivuko bavuga ko hakiri bazo bikenewe gutorega umuti. Umunyamakuru mushasha w'ijwi rya Amerika Chrissy Munezero yakurikiranye iyi nkuru.
OBR ikorera muri sisteme sinzi ko ari nshasha, sinzi ko ari ya kera, birateba gose. communication yo mu Burundi niyo muri Tanzania.
Ikivuko cy'u Dar es Salaam mu gihugu cha Tanzania ni kimwe mu bivuko abadandaza bacisha ko byinshi mu bidandazwa byinjira mu Burundi. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibyumvikanywe n'ibihugu by'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko, ikigobe kijejwe gutoza makori caruguruye ibiro aho kivuko cha Dar es Salaam kuva mu kwezi kwa mukakaro 2014 nkuko bivugwa na Ansira Nteturuye, umuyobozi w'igisata gitunganya imigambi ya duane n'ukija mu ngiro.
Ishirwa mu ngiro ryo mugambi ryaratumye Uburundi abarundi bagira kunguko cyane cyane harabaye impfunyapfunyo zingene detwanuma y'ibidandazwa yaho rigenda. Umuntu avuye nko muri Kenya karorero ku mupaka wo muri Kenya akamenyekanisha, yajabuka muri Uganda akamenyekanisha, yashika mu Rwanda akamenyekanisha, mbere yinjiye no mu Burundi akamenyekanisha. Ariko ubu ishirwa mu ngiro ry'uyu mugambi rituma umudandaza amenyekanisha rimwe gusa mu gihugu ciyo abijanye.
Nestori ni umwe mu badereva bamenyereye gutora imiduga ija mu Burundi iciye ku kivuko cy'i Dar es Salaam. Avuga ko abakozi bane icyo kigo OBR gifise ahi Dar es Salaam badakwiye, eka mbere ngo n'umuhora wa internet ngo ntumeze neza bigatuma bahomba.
Ingorane tugira nuko tuza inyo imodoka zigateba gusohoka kubera OBR ikorera muri systeme sinzi ko ari nshasha, sinzi ko ari ya kera, birateba gose communication yo mu Burundi niyo muri Tanzania. Uri umwanya ngo nta connection bararunika amadokima ntashika vuba, udufaranga babampaye tumpera ko turi hama hoteli, amafaranga yo kujya aguma yiyongera ko bibusi ku munsi kubera wateguye kumara iminsi ibiri ukamara indwi yose hamwe n'amatelefone telefone mu Burundi kugira babanyarukize ibyo bintu.
Ku ruhande rw'abajejwe gufasha abadandaza n'ikigo OBR ibijyanye no kwinjiza ibidandazwa aribo benshi bita abadeclarant, gushyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi mushasha wo kugenzura ibidandazwa ni mwiza. Patrick ari muri abo bafasha abadandaza avuga ariko ko igihe cyose umudandaza azokwidoga yuko acegwa nawe nyine azuba ariko arahahombera.
Oya je sinovuga ko iyi system dukoramo itunyarukiriza ni connection ni kibazo kurasha kumara meme this man utararonka manifest ubu utararonka manifest je simba ndaronka uruhusha gukora
uhinga bwa none bukoreshwa n'ico kigobe bwo nagugwa kugira ngo uyo mugambi mushasha wo kuriha makori ugende neza kuruta borehegwe mu kazi. Mu kigobe bo bavuga ko uyu mugambi ahubwo ari wo gushigikira ariko ngo nta ushimwa na bose.
Abantu ntibakira kumwe ihindagurika. Sinokwemeza ko biteba ahubwo uyo mugambi waje gutuma tunyarutsa gusumba uko twahora. Abakozi bakorera ikigobe bakorera i Dar es Salaam nibyo nko mu kumenyekanisha imiduga hariho umwidondoro w'umuduga. Rero nibaza ko ahubwo bunguka umwanya noneho bakunguka n'uburyo bujanye no kumenyekanisha.
Icyo kigobe gitegekanya kugwiza na kabiri igitigiri cy'abakozi bakorera aho kivuko cy'i Dar es Salaam kagera kuri 8. Barizeza kandi ku kibazo cy'umuhora kimaze iminsi ari intambamyi kigiye gutorega umuti n'abahinga bariko barawunagura. Kisi Munezero i Bujumbura ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijugi Amerika turabandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Ikibazo cy'ubukene bw'amazi ni kibazo gikomeye cyane ku isi muri bino bihe, bivuye ku igwirana ry'abantu. Ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe nazo nyene zidasizwe inyuma. Icyo kibazo rero kikaba kibonwa ko gishobora kuba isoko y'amatati akomeye n'intambara ku isi muri kazoza. Ariko none ico kibazo cyacifashe gute mu Burundi? Ni kiye kiriko kirakogwa mu mugambi wo kugerageza gutorera inyishu ico kibazo? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Remi Ndayishimiye, umuhanuzi mu biro vy'umushikiranganje ajejwe amazi, ibidukikije, gutunganya amatongo no gutegura ibisagara, hamwe na Alexi Nikiza ayoboye ishyirahamwe rijeje gukingira amatungo kama mu Burundi. Muri ico kiganiro bagiranye, Remi Ndayishimiye yatanguye avuga kukungene ico kibazo cifashe muri kino gihe mu gihugu c'u Burundi.
No vuga ko hari ibura ry'amazi undi muri kino gihe. Ibyigwa bimaze iminsi bikorwa birerekana ko ugereranije n'abantu bari mu gihugu, imigende y'amazi mu Burundi gushika ubu gikwiye. Urabye inzuzi zihari, ukaraba ibiyaga bihari, ukaraba n'ayandi ukuntu urugezo imvura ishikana ko mu kugwa. Tunavuga ko hari ubukene bw'amazi mu Burundi, kumbure birashobora kuzoshika ibyo cyangwa ejo. Ariko muri kino gihe uragereranyije ko abantu bangana, ukagereranya n'imigende y'amazi cyo mu gihugu hose, amazi acyariho mu Burundi.
Muravuze ko ari ikibazo naho kitoba kiribonekeza mu buryo buboneka muri iki gihe, ari ikibazo gishobora kuba mu minsi iri imbere. N'ibihe mutegekanya mu bushikiranganji bwanyu kugira ngo muzohangane n'icyo kibazo nticashika?
Mu byakozwe mu bushikiranganji, reka mbere mpere ku rwego rw'igihugu, nuko iki kibazo kijyanye n'uko amazi yabungabungwa mu Burundi. Leta y'u Burundi yagiciye ashimuminwe kuva kera, kuva mu myaka y'1987, aho yashyiraho ubushikiranganji bujejwe gutunganya amatongo n'ibidukikije mbere n'ingenzi. Hakaba rero harashyizwe imbere muri bimwe n'ihangiro ryatumye bashyiraho ubwo bushikiranganji, harimo no gukingira amasoko y'amazi. Byarakuze mbere mu myaka y'1989, harabayeho mbere icyo nakwita Komisiyo Nasiyonali de l'Eau, kuvuga ni nk'umugwi w'igihugu ujye gukurikiranira hafi ikibazo cy'amazi. Mu myaka y'2007 harabayeho mbere n'ubushikiranganji bujejwe amazi butari n'agataka. Gushikaho rero babona ati eka ntibikwiye, hakwiye kuba ubushikiranganji mu by'ukuri bwitaho amazi, bufite igisata cy'amazi kugira ngo bagifate mu minwe gusumba. Niho mu mwaka w'2009 ubwo bushikiranganji bwajyaho. Baragira bati oya, nanone ntibirahera, ubwo bushikiranganji rero nibushyireho ibwirizo bw'amazi mu Burundi. Ibwirizo rero yaheza irashyirwaho mu mwaka w'2012. Kimwe rero mu cyakozwe ku rwego rw'igihugu.
Ariko hari amakuru avugwa ko nk'amashamba yononekaye, ibiti byaciwe, hari inzuzi zishobora kuba urugero rw'amazi rwaragabanutse, haravugwa no mu kiyaga Tanganyika kuko urugero rwaragabanutse kubera ihindagurika ry'ibihe. Ndibaza n'ikiye muriko murakora kugira ngo cyane cyane nko muri izo nzuzi zubatswe ko nk'ingomero z'amazi aho byateye ikibazo cy'umuyaga nkuba, n'ikihe cyokogwa?
Yariko ndabivuga ni kuri izo mpungenge nyene zishatse kubyiga biriko birakogwa, bakavuga bati mbega ko mu by'ukuri amazi turashobora kuba twoba tubona ubu, ariko ugereranije n'ukuntu akenerwa mu buzima bwa minsi yose arashobora kuzogabanuka, bitatangira kujya biribonekeza hirya no hino nk'uko wari utangiye kubivuga ku kiyaga cya Tanganyika. Ati rero reka dushyireho ibyo byirizwa bigenga amazi mu Burundi. Baca bashyiraho rero nk'ingingo mu byakozwe cyangwa se biriko birakogwa, ni uko mu ngingo y'ibyo bwirizwa, ingingo ya 5 irerekana ukuntu aho hose hari umugende w'amazi, aho hose hari ikiyaga, aho hose hari uruzi, mu ntumbero yo kugira ngo aho hantu bahatunganye neza kugira ngo urwo ruzi ejo cyangwa hirya y'ejo ntiruze rukame, kugira ngo rukame gutyo ngo Abarundi babure amazi, baciye bashyiraho ka karere ako navuga ko ari akarere mvomeraruzi. Ako karere mvomeraruzi rero barerekana imetero ziva ku ruzi ku kiyaga ziva no ku mugende mutoya zikeza kubahirizwa. Ati rero biriko birakorwa mu ntumbero nyene yo gucungera bene ayo masoko y'amazi. Ko muri kino gihe hari ibikorwa biriko birakorwa byo kubanza kuherekana, bereka abantu bose begereye uwuzi ati ehe umugende w'uruzi ni uyu, ehe ikiyaga ni iki, ariko bya metero rero zo kubahiriza ni ibyo. ubu rero hariko hakorwa ibikorwa byo kwatera bene ubwatsi bwatsi bushobora gukoreshwa gufungurira ibitungwa mbere n'ibindi byatsi byose bishobora gutuma hano hantu hakingirwa kugira ngo ejo kugira ngo rihebuke no mu Burundi ibyo nabyo umuntu yavuga biriko birakorwa ni kugwiza amashamba mu gihugu kuko kugwiza amashamba mu gihugu bizatse icyo bifasha kugira ngo ya masoko y'amazi ntaheze ngo agende amazina yongo nubwo arushirizeho kugwira.
Reka tubandanye, murakoze. Reka ubu naho tubaze umutumire wacu ubundi. Alexi Nikiza yoboye ishyirahamwe rijejwe gukingira amatungo kama mu Burundi, mwe icyo kibazo cy'amazi mukibona gute?
Yego murakoze. Nkuko ubuvuze imbere yanjye abivuze, twavuga yuko mu Burundi hamaze kuba ikibazo gikomeye cyo kubura amazi, ariko yamaze kuboneka mu duce tumwe gusanga abantu abanyagihugu bataronka amazi meza uko babyifuza, bivuye kuhindagurika ry'ibihe, bikava kandi n'uburyo budakwiye bwo gushobora gushikiriza amazi meza abanyagihugu nk'uko bayakeneye. Aha notanga nk'akarorero, turavye nko mu ntara ya Bugesera hariya za Kirundo, abanyagihugu babaho biragoye nyine bashobora kuronka amazi yo kunywa meza. Usanga benshi baca bikora kuri ibyo biyaga biriyo, ariko byari kuba byiza bashoboye kuyaronka hafi bakanywa amazi meza. Rero amazi mu gihugu ariho, ariko ntibitunganijwe neza ku buryo umunyagihugu ayaronka uko urugero ayifuza.
Nikihe muhimiriza mu ishyirahamwe ryanyu ku bijyanye n'icyo kibazo?
Mishyirahamwe ryacu turahimiriza Murundi wese ko yokumva yuko icyo kibazo kimuraba. Iryo hindagurika ry'ibihe hariho ibintu bitari bike byatumye n'ibiboneka rwose, murabona urugero ibiti byaciwe mu gihugu bigacirwa rwose. Ubu rero twahimiriza umunyagihugu wese yuko yokumva yuko ategereza kugira icyo atereye mu gutera ibiti, mu gukingira amazi ahari hose. Nayo dufise urasanga yabangamiwe no gutosekara, murabona nk'ikiyaga cya Tanganyika imicafu kigendamo. Musanzwe muzi yuko abenshi mu gisagara cya Bujumbura tunywa amazi ava muri icyo kiyaga, kacyo usanga nayo mazi rero naho tuyafise meza usanga yatosekaye, hanyuma bigashobora kutugirira ingaruka mbi ku buzima bwacu.
Murakoze. Dukubite ku bariko baratwumviriza, bariko baradutera akamo ku telefone. Dufise Niyonsaba, uratwumva?
Yego ndabumva.
Mwatubwira irindi zina naho hamagaye muri?
Yego ni Corneille Niyonsaba, ndi mu Rutano bunyene.
Mufise akabazo canke intererano?
Ngomba se nuvuga intererano gatoyi. Mu bisanzwe umugenzo abarundi bafise uno munsi, biragaragara ko amazi bayafata nk'ikintu gisanzwe. Donc on existe c'est grand de l'eau. Nagomba mbwira umutumire ko ikintu cyambe gikwiye abarundi nibabigishe kumenya kugumya amazi yabo. Umurundi amazi ayafata ko kumenya ikintu kizokwamaho, namenya nganganuku, namenya mu gatakari yaya akoresha ku rugero runganuku barabinegrija ofete mu majambo make. Ikindi nacyo leta nigerageze atitera ibiti ituma amazi aboneka, imvura igwa, nta kindi kintu gituma amazi agwira atari gukingira ibidukikije. Imisozi yambare uburere bwose busharizwa ibiti bumere neza, avirone mibe niniya. Ni kuvuga yuko nk'ubu ndacanga akarorero nk'ubu mu gihugu cy'u Burundi nta mashamba manini mari akiriho, ibiti ntibigifite agaciro ntibikigirane. Donc n'umwanya muto amazi akagenda ubugirire, tukabura amazi kunywa. Kandi nacyo aya mazi y'imvura agenda, aya mazi y'imvura yofashije inzuzi zirasesa zigatwara abantu amamuci, ugasanga abarundi ntibakirima ntibagifungura. Ariko byari bikenewe ko muci abarundi barima, kuko ayo mazi y'imvura igwa mu Burundi ni menshi, igwa amezi 6-9 bura ugasanga amazi yasesa n'ibihumba ibinogo yazigaye bayazigaye ajemwo ama bayakoreshe muci.
Murakoze. Remi Ndayishimiye ngaho muhavuga iki?
Avuze neza cyane Niyonsaba Omer, ati nuko abarundi bobanza bakiyumvira ati mbega aya mazi ko turakoresha muri kino gihe azokwamaho ibihe bidahera. Oya namba, amazi arashobora kugenda akaba amazi yayongo, tukaba nko muri bijya bihugu bya Sahel, tukaba nko muri bijya bihugu bya Niger za Chad n'ahandi. Ariko kugira ngo ntitugeze kuri urwo rugero kumbure, leta hariho ibyo irikirarangura muri kino gihe. ko muri za ntererano z'ibihugu mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ibihugu byose byariyemeje icyo bitegereza gukora muri bimwe muri ibyo nuko igihugu cy'u Burundi cyiyemeje kuzoga kiratera amasaragera ku 400 ku mwaka gushika mu mwaka wa 2030 kiriko turatera ayo mahegitari agera ku 400 buri mwaka icyo gikorwa rero cyaratanguye mu ntango z'umwaka w'2016 kandi n'ubu biri nongere nibutse ko mu kindi kiriko kirakogwa nuko hari hakamo katanzwe na leta y'u Burundi yuko muri buri komine bategereza gutera buri mwaka niburi amahegitari 50 y'ibiti aho ni mu ntumbero kugira ngo nuko ahejeje kubivuga omeri niyo saba amashamba gwire guca amazi ashobore kuboneka mu myaka myinshi ituze ejo cyangwa hirya y'ejo dusange twikebuke dusanga amazi yaraheze kandi ari kimwe kigize mbere nta kidateswa ku buzima bw'umuntu bwa buri munsi
murakoze dubise kandi ku murongo wa telefone mugisha uratwumva
yewe ndabumva cyane mwiriwe
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
Mugisha Fiston ndi mu gisagara cya Bujumbura
mufise ikibazo mubaza canke icyumvire muterera
nibaza yuko nkuko bagize kubivuga benshi Burundi buri mu bihugu bikenya amazi Burundi buri mu bihugu bya mbere Imana yahezanije amazi ahubwo namba habuze politiki ningene bayabungabunga no kuyakingira kubera amazi kabisubiraze neza amazi aruze kino mu bihugu cyo muri Afurika kigana n'ikiyaga Tanganyika ariko kiri mu biyaga bya mbere kigira kabiri ku isi gifite amazi menshi rero si numva kungene Burundi bwabura amazi ahubwo kinyomba gikwiye gukorwa nuko ba politiki nyine bayagiye bayabungabunga kandi na leta ikongera ikagira uburyo bwo kwemeza iyafikiriza abantu n'ahandi kabisa amazi arahari
murakoze nkuko mwabivuze Remi Ndayishimiye mwavuze ko ikibazo atari ukubura amazi muri iki gihe mu Burundi ariko haravugwa ko nko mu bihugu biri mu nzira y'amajambere habuze uburyo bwo gushikana ayo mazi ku bantu cyane baba bayakeneye nikiye muri ko murakora ku vyerekeye leta
uko abantu bagenda baragwirirana siko bagenda baronka nko bisagara binye bikuru bikuru hano mu gitabo cya Bujumbura hari amakarite hirya no hino agenda aravuka siko amazi aheza ngo abashikire ubwo nyine ibyo bitwa ibyo bunini ariko nibaza ko muri kino gihe biriko birafata intumbero kuko uri kuraraba nko mu bushikiranganji bugiye bwo gukwiragiza amazi ntacatse kuvuga ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka icyo gikorwa baragikora hirya no hino ku buryo mbere hariho n'ubuyobozi bukuru bugiye bwo gukwiragiza amazi mu gihugu hagati iyo ikorwa rero barabikora kandi kenshi turabikorana kuko turaheze tukabereka uko bene iryo vomo uko bene uwo mugende uko bene iryo soko baheza bakarikuramo amazi batayakurikije cyangwa se batayafashe ngo bayishobore konona ejo cyangwa hirya y'ejo n'idukoresha ry'amazi aha mu bindi rero bigakorera korerwa kugira ngo ayo mazi ashobore gukwiragira mu gihugu cyose nibutse abari ko bakiza ko mu bushikiranganji bugezwa amazi ari naho hari hatwarirwa cya kigo Igebu kigejwe kugendereza ibihe hari ibyigwa rero byakozwe kugira ngo berekane ya amazi ari mu kuzimu bita mu kinyamazuru rezo suterene ayo mazi rero yaragaragaye mu bice bitari bike mu gihugu nshatse kuvuga mu Rumonge Igitega mu bucungararo y'uduce twa Kirundo twarabonye ko dufite rezerivi dusanga se dufite ububiko bw'amazi mu kuzimu menshi kandi meza ibyo rero ni ukuri kugira ngo twereke abarundi ko batagira impungenge mu gihe vuka ibindi bisagara amazi ashobora kuboneka kandi n'ubu bushakashatsi bubandanya buri ko burakorwa kugira ngo turabe itunga ry'amazi mu Burundi ibyo tumenye uko dushobora kuyakoresha n'uko dukwiza ibisagara mu gihugu tubijyanye n'ukuntu tutazagenda araboneka kandi ku rugero tuyakoresha urugero rwiza
nuko rero bagenzi mukundira Dijo ya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri no saha bice bigarukira ngaha turashimiye amenyesha makuru batorokanije amakuru mwashubiye gukurikirana yakoze Facile Gebehu yashize hamwe amajwi tutibagiye ingenieur Suleiman bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma ruganda rubategurira rukongera rukabashikiriza amakuru mu kirundi no mu kinyarwanda turaza kongera kuba turi kumwe namwe igihe c'isaha imwe n'iminota 30 zimwe mu nkuru turiko turabategurira harimo nk'urugendo rw'umukuru w'igihugu ca Misiri ariko agendera igihugu cy'u Rwanda amashiramwe aharanira ineza ya kiremwa muntu nayo aragabisha ko amamiliyoni 8 y'abanyetiyopiya bashobora gusugerezwa n'inzara atagikozwe biturutse ku mfugugwa nk'izivugwa muri ico gihugu navyo nyene turaza kubibashikirako abakatolika ku isi bariko barahimbaza umunsi mukuru w'iruzwa mu ijuru rya Bikira Maria Assomption ejo rya Amerika Kigali ryanyarukiye ikibeho ahasanzwe bavuga yuko abenshi mu bemera uyo munsi mukuru bakunda guhurira kuri notariki iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu buryo buramvuye makuru yacu ya Samo.